radio ijwi ry'Amerika ivuga i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi ry'Amerika. Abadukurikira kuri internet ni kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi, muri kumwe na Ohia Nitanga ishaka ikaze mu makuru yacu iyo kuri no saha. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yabeshuje amakuru avuga ko leta ya Congo yo biriko irasaba ibihugu byo mu majefo ya Afrika imfashanyo yo gutera u Rwanda.
Kubahumuriza nicyo cyangombwa, nicyo gikuru. Ibyo ubwabyo ntaho mbona bishingiye, ntaho mbona yashoboka. So nushaka uryame, usinzire, wicuye, wiyongere.
Uyu ni Perezida Paul Kagame aho yari mu kiganiro ahejeje kugirana n'abamenyesha makuru mu Rwanda. Ishyirahamwe mpuzamakungu wa Amnesty International ryatanguje isekeza ryo gusaba irekurwa ry'umumenyeshamakuru w'umurundikazi Floriane Irangabiye afunzwe kuva mu mpera z'ukwezi kwa munani wa 2022. Umugwi utunganya amatora muri Nigeria watangaje ko Bola Tinubu yegukanye insinzi mu matora ya perezida. Tinubu ari mu mugambwe uri ku butegetsi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yikeka ko COVID-19 yaturutse ku mpanuka muri laboratoire y'Wuhan mu Bushinwa. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yikeka ko COVID-19 yaba yaturutse ku mpanuka muri laboratoire y'Wuhan mu Bushinwa. Ibindi kuri inkuru ni Thomas Kamirindi.
Mu kiganiro yagiranye na televiziyo Fox News ya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Christopher Wray, umuyobozi wa FBI, ikigo cy'igihugu cy'ubugenzacyaha, yaratangaje ati hashize agahe twarageze ku mwanzuro ko inkomoko y'icyorezo ishobora cyane kuba ari impanuka mu kigo cy'ubushakashatsi cya leta kiri i Wuhan. Christopher Wray yemeza kandi ko guverinoma y'Ubushinwa ikora ibishoboka byose kugira ngo iburizemo anketi Amerika n'andi mahanga bakora ku buryo COVID-19 yavutse n'aho yaturutse. Ati birababaje. Mbere y'umuyobozi wa FBI, Minisiteri y'Ingufu ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari nayo ishinzwe za laboratwari zikora ubushakashatsi kuri za virusi, yari yatangaje ko nayo ikeka ko COVID-19 yavuye ku mpanuka yabaye muri laboratwari y'i Wuhan. Ariko rero Amerika isobanura ko inzego z'iperereza zayo zose zitaragera ku mwanzuro umwe. Zimwe na zimwe ziracyavuga ko zitarabona neza aho virusi ya COVID-19 yakomotse. Leta y'Ubushinwa yamaganye ibyo Minisiteri y'Ingufu na FBI batangaza. Umuvugizi wa Minisiteri yayo y'Ububanyi n'Amahanga, Mao Ning, avuga ko Amerika ishaka kubigira ibya politiki. Mao Ning yemeza ko nta na kimwe Ubushinwa bwigeze buhisha. COVID-19 yagaragaye bwa mbere na mbere mu mujyi wa Wuhan uri hagati no hagati mu Bushinwa mu kwezi kwa 12/2019, yahitanye abantu bagera kuri miliyoni 7 ku isi yose.
Andi naho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abashinga amateka batanguye gukora itohoza kwihiganwa n'Ubushinwa. Thomas Kamirindi yarabandanye inkuru.
Abadepite bashyizeho akanama ka 24 muri bo kayobowe na Depite Mike Gallagher wo mu ishyaka ry'Abarepublikani, yungirijwe na Depite Raja Krishnamurti w'Umudemokrate. Anketi bazihaye igihe cy'imyaka 2. Imirimo yatangiye ejo nijoro bumva ubuhamya bw'abantu bakomoka mu Bushinwa baharanira uburenganzira bwa muntu n'ababaye abajyanama ba Perezida Trump mu by'umutekano. Kuri Depite Gallagher, uru ni urugamba ruzerekana uko ubuzima buzaba bumeze mu kinyejana cya 2021. Mugenzi we Krishnamurti, umunyamerika ukomoka mu Buhinde, yavuze ko Ubushinwa bushaka ko sosiyete nyamerika icikagurikamo uduce. Ati gusa icyo butazi kandi butumva nuko kuba abanyamerika bakomoka imihanda yose y'isi n'ubudasa bwabo arizo ngufu zabo. akanama kagomba kureba ibibazo by'umutekano n'ukuntu ubushinwa burimo bwinjira cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urugero bwatangiye kuhagura ubutaka bwo guhingamo. Kazareba n'ibindi bitandukanye birimo ihiganwa mu by'ubukungu n'ubuhinzi hagati y'ibihugu byombi n'inkomoko y'icyorezo cya COVID-19.
Amakuru ya Radio ya Amerika arabandanya. Umugwi utunganya amatora muri Nigeria watangaje ko Bola Tinubu yegukanye intsinzi mu matora ya perezida. Tinubu ari mu mugambwe uri ku butegetsi. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Diane Nene nahazwe.
Bola Tinubu mu ijambo yashikirije intsinzi yiwe ikimara kwemezwa no mu gutunganya amatora muri Nigeria, yavuze ko yishimiye cyane kuba atowe nka perezida w'ico gihugu. Yagize ati, ndemeye ntahigimanga ano mabanga atari yo gufata minenerwe. Muri iryo jambo, umunyepolitike akomoka mu gambwe wa rusanzwe ku butegetsi yasavye abanyagihugu ba Nigeria gufatana mu nda bakamushigikira. Yateye ivyatsi abavuga ko amatora yabayemwo amahinyu, yemeza ko yagenze neza. Zimwe mu ngorane abiyamirize vyavuye mu matora ya Nigeria badoma ku rutoke n'utunenge twibonekeje mu buhinga bwa none bwo gutora no kumurwi utunganya amatora w'ico gihugu utashoboye kwerekana ikibiriraho no kumwanya ku mwanya amajwi ariko ava mu bice bitandukanye vya Nigeria nk'uko wari wavyemeye. President Muhammadu Buhari yahejeje manda ziwe zibiri mu ijambo yasohoye, nawe yakeje Bola Tinubu agiye kumusubirira, avuga ko amabanga agiye kujamwo ayakwiye. Yemeye ko azokorana neza nawe mu guhererekanya ubutegetsi. Bola Tinubu w'imyaka 70 agiye kuramutswa igihugu cugarijwe n'ingorane zitandukanye, muri zo harimwo uguhangana n'imirwi y'iterabwoba yitirira idini rya Kiislamu, ibitero bigabwa n'imirwi yitwaje ibirwanisho, amatati ari hagati y'abarimi n'aborozi, ikena ry'amafaranga, ikibazo c'ibiturire, ikena ry'umuyaga nkuba n'igitoro. Umurwi utunganya amatora muri Nigeria wavuze ko Bola Tinubu yaronse amajwi yababa 9 million. Atiku Abubakar atavuga rumwe na leta, nawe aza mu kibanza ca kabiri. Uwo murwi ukavuga ko yaronse amajwi yababa 7 million. Peter Obi ashigikiwe n'urwaruka aza mu kibanza ca gatatu, nawe akaba yaronse amajwi agera ku 6 million, nk'uko umurwi utunganya amatora muri Nigeria ubivuga.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikirongereza imfashanyo mu gisirikare ziha igihugu cha Somalia, mu gihe inteko z'ico gihugu ziko ziragira intambwe ziboneka mu rugamba rwo kugwanya umugwi wa Al-Shabab. Fidel Niyongabo arabandanye inkuru.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko amatoni 61 y'ibigwanisho n'amasasi vyashitse ku munsi wa kabiri ku mugwa mukuru wa Somalia Mogadishu. Ni mu ntumbero yo gushigikira inteko za Somalia mu bitero zikora ku ntagondwa z'abayisilamu. Iyo mfashanyo izotuma izo nteko zisubira kwigarurira ibice bitari bike abagwanyi ba Al-Shabab bari bafashe mu kwezi k'umunani k'umwaka urangiye w'2022. Mu itangazo ritandukanye Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashikirije hamwe n'ibihugu bikorana cyane mu byerekeye umutekano birimo Qatar, Turkiya, Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu n'Ubwongereza, zamenyesheje ko zizoshigikira utwigoro twa Somalia two gukoresha neza ibigwanisho n'amasasi Somalia kizoba cahawe. Ibyo bizotuma urwego gushyira hamwe ONUJE rw'amahoro n'umutekano ku isi rukuraho ibihano rwafatiye Somalia ku bijanye n'ibigwanisho. Hussein Sheikh Ali, umuhanuzi wa leta ku bibazo bijanye n'umutekano w'igihugu, yatangaje ko inama yagiranye n'abategetsi ba Amerika i Washington yabaye ingirakamaro bikomeye. Leta ya Perezida Hassan Sheikh Mohamud yaratangaje mu mwaka uheze ko igiye kugwanya biboneka intagondwa za Al-Shabab 2000 zimaze imyaka irenga 10 zigenzura ibice bitari bike by'igihugu kandi zikora ibitero by'inkumbi. Izo ntagondwa zivuga ko zishaka gushinga leta igendera ku mategeko ya Kiislamu.
Ubunaho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yabeshije amakuru avuga ko leta ya Congo yoba iriko irasaba ibihugu vyo mu karere majefo ya Afrika imfashanyo yo gutera u Rwanda. Mugenzi wacu Fred Edigwema na Asumta Kaboyi baganiriye kuri inama yahuje Perezida Paul Kagame n'abamenyesha amakuru mu Rwanda.
Asumta Kaboyi mukanya uvuye mu kiganiro umukuru w'igihugu yagiranye n'abanyamakuru. Kuri wowe wavuga ko inkuru nyamukuru kuye muri iki kiganiro ari yihasoma.
Urakoze cyane Edi, navuga ko iki kiganiro urebye kibanze cyane guha amakuru abanyamakuru baje mu mushyikirano baturuka mu bihugu bya Afrika. Niho benshi bahawe urubuga babaza ibibazo cyane cyane byagiye bigaruka kuri Congo, umubano w'u Rwanda na Congo, ibibazo biri hagati y'ibihugu ndetse n'ibihugu byagiye bigerageza guhuza u Rwanda na Congo kugira ngo umubano ugaruke. Naho ngaho urebye ibibazo byinshi byagarutse, hari nawe umunyamakuru umwe w'umunyarwanda abajije Perezida Kagame ati nkurikije ibyo numva muri Congo, abanyarwanda dutekane cyangwa se dutangire twitegure. Perezida Kagame yamutuje muri aya magambo.
Kubahumuriza nicyo kiri important, nicyo cyangombwa, nicyo gikuru. Ibyo ubwabyo ntaho mbona bishingiye, ntaho mbona yashoboka. So nushaka uryame usinzire wicuye wiyongere, ibyo ntabwo ari ikibazo. Ibyo umuntu umwe yaba yaravuze muri Congo, ibyo afite uburenganzira bwo kuvuga ibyo ashaka kuvuga, ntabwo bivugwa byose biba ari ukuri, cyane cyane iyo bivuga kuri iki kibazo cya Congo bikivugwa n'abanyekongo bo muri leta niruterwa. Ibyo ntibabimbareho, ibyo mvuze ntibabimbareho.
Asumta Kaboyi, muri icyo kiganiro nk'uko wari ubivuze kibanze ahanini kubibera mu gihugu cya Congo, ariko hari n'abanyamakuru bifuje kumenya niba umukuru w'igihugu cy'u Rwanda azongera kiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora ataha y'umwaka w'2024. Icyo kibazo yagisubiza ate?
Kuri iki kibazo abanyamakuru cyane cyane nk'uko nari mbivuze baturutse mu bihugu bya Afurika binyuranye bari bitabira umushyikirano bamubajije Perezida Kagame bati mbega witeguye kwiziyamamariza mu matora ari imbere, abasubiza ko atarabifata neza atabizi neza, ariko ko uwo ari we wese waba ubyifuza ahawe ubwo ari nyine yafata umwanya akitegura akazaba nyine umukandida mu matora ya Perezida w'igihugu ategerejwe mu mwaka utaha.
Ikindi cyagarutse muri icyo kiganiro Asumta Kaboyi nuko abanyamakuru bagerageje kugaragaza ko u Rwanda rushobora kuba ruri muri Congo kubera inyungu runaka rushakayo, cyane cyane inyungu zijyanye n'amabuye y'agaciro. Icyo kibazo umukuru w'igihugu yakivuze hiki?
Avuga cyane cyane bivuga ko u Rwanda rwaba rujya muri Congo kubera gushaka amabuye y'agaciro. Umukuru w'igihugu yavuze ati u Rwanda rufite amabuye y'agaciro menshi, avuga zahabu, avuga na koruta. Aranavuga ati amabuye y'agaciro y'u Rwanda nka koruta niyo yavuze cyane, ati iranakundwa kurusha amabuye ya koruta ituruka muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ibyo ni byo yakunze kugaruka aravuga ati nta mpamvu rero ibyo bintu bakomeza kubikirira u Rwanda ko rujya muri Congo gushaka ayo mabuye, ko ahubwo u Rwanda narwo rufite amabuye y'agaciro.
Asumta Kaboyi, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika, urakoze. Komeza udukurikiranire hafi iyo nkuru uze kuyitugezaho mu makuru yacu arambuye ataha. Urakoze cyane.
Urakoze cyane Edi.
Turacari mu karere k'ibiyaga binini. Abadepite bo mu ntara ya Kivu yo mu buraruko muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo barasaba leta yabo kurangiza intambara mu buseruko bw'igihugu biciye mu nzira y'amahoro. Umenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika igoma Jimmy Shukrani Bakomera yadukurikiraniye hafi iyi nkuru.
Abadepite 17 batuye ku rwego rw'intara ya Kivu ya ruguru nibo bashyize umukono kuri ibaruwa bandikiye Perezida wa Repubulika Felix Tshisekedi, baramusaba ko yakubahiriza ibikubiye mu masezerano y'u Rwanda muri Angola ni Nairobi muri Kenya. Aba badepite bashimangiye icyifuzo cy'uko impande zombi zahagarika imirwano mu rwego rwo kurangiza intambara muri teritwari za Rutshuru na Masisi imaze guhitana abantu benshi. Muri iyo baruwa kandi izi ntumwa za rubanda zivuga ko zitumva impamvu leta ikomeje kurebera ikibazo cy'imibereho mibi y'abaturage bahungiye mu bihugu bituranye bya Congo biri mu Rwanda na Uganda. Aba kandi bagasaba ko umugambi wa leta wo gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare bo mu mitwe irwanya leta washyirwa mu bikorwa vuba ku bw'inyungu za rubanda rugufi. Niyitegeka Gerard ni umudepite watowe mu teritwari ya Masisi ku rwego rw'intara ya Kivu ya Ruguru, akaba n'umwe mu bashyize umukono kuri iyi baruwa.
Kwari kubwira perezida ko icyo turi gutekereza ari uko kino kibazo cyashira pacifiquement, bashize mu bikorwa inama zabereye i Rwanda, inama zabereye i Nairobi n'inama zabereye i Bujumbura. Izo nama zose zabaye zisaba ko rahaba selfe abaturage bakareka gukomeza gupfa.
Uyavuga ko yizeye neza kuyishobora kuba inzira irambye yo gukemura ikibazo cy'intambara gikomeje kwibasira abaturage bo mu burasirazuba bwa Congo.
Ibyo ngibyo babishize mu bikorwa akaba bari abaturage bafite gahita gapfunuka. Wumvishe ko twanavuze tuti no muri programme muri gahunda zo gukemura ibibazo bashiremo abadepite ba province, bashiremo abadepite bo mu rwego rw'igihugu, bashiremo na notabilité ya Nord Kivu, gira ngo twese dutahirize umugozi umwe turebe ukuntu kino kibazo cyakemuka abaturage bakava mu ruhirahiro.
Ubu busabe bw'abadepite ntibwakiriwe neza na rubanda rugufi cyane abatuye mu duce turimo imirwano. Theoneste Batigakuru n'umwe mu batavuga rumwe n'iki cyemezo cy'abadepite.
Tane shingiro byo bifite ibintu nka biriya kuko igihugu cyaratewe kandi perezida w'igihugu n'abaturage bakeneye uko ikibazo kirangira gikahabwa umuti nyawo. Naho biriya bindi barimo bavuga hariya nk'abaturage babiteye ubwatsi.
Naho harindakana umwe we abona ko byari bikwiye ko ibiganiro ku mpande zombi bibaho ariko bigakurikirwa no kurangiza burundu umutekano muke muri Kivu ya Ruguru.
Kihutirwa turi mu muryango wa EAC turindira icyo EAC yahaye M23 ko tariki 8 ngomba kuba yavuye mu burere bwo yamaze gufata. Turindire itagira icyo ikora ngo nyora twadota tukamenya iyi nzira abadepite bafashe akaba ariyo twakoresha, ariko muri make bari benshi baratinze cyane kabisa.
Hagati aho abadepite batowe ku rwego rw'igihugu mu ntara ya Kivu ya Ruguru nabo barasaba umukuru w'igihugu kurangiza ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba. Mu itangazo bashyize ahagaragara ryashyizweho umukono n'abagera kuri 15 muri 48 bahagarariye intara ya Kivu ya Ruguru ku rwego rw'igihugu, aba nabo babona ko inzira y'amahoro yashoboka ari uko habayeho kumvikana hagati y'impande zombi. Aba kandi bo mu itangazo ryabo barasaba komisiyo y'amatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo CENI guhagarika byihuse ibikorwa by'ibarura n'amatora mu burasirazuba kugeza abaturage bahunze basubiye mu byabo. Justin Harerimana ndayishimiye n'umwe muri abo badepite watowe n'abaturage ba teritwari ya Masisi wavuganye n'ijwi ry'Amerika.
Turabona igihe cyo igihugu kiri mu ntambara nk'izi ngizi, twebwe nk'abadepite national twumva ko ikihutirwa ntabwo ari ukubarura abaturage ngo bajye mu matora. Ikihutirwa ntabwo ari ukuja mu matora, ahubwo ikihutirwa ni ukumanga kurengera ubusugire bw'igihugu.
Akomeza avuga ko mu gihe inzira y'ibiganiro idashobotse leta yakwifashisha intambara.
Igihe cyo leta yamara kwereka amahanga yuko inyeshyamba zitubahirije icyo bise CCLF tukurikije amasezerano yagiye arasinywa hirya no hino, bagiye barasinya amasezerano za Addis Ababa bagasinya amasezerano za Rwanda bakinya amasezerano. Ago masezerano gose dukurikije uko inyeshyamba ziza M23 zitarubahirije, ni ukuvuga ngo leta iri oblige kwereka amahanga yuko igomba kwinjira mu ntambara.
Ibi byatangajwe n'abadepite haba ku rwego rw'intara no ku rwego rw'igihugu, biracyari byifuzo bashikirije umukuru w'igihugu. Kugeza ubu ibyemezo ntibirafatwa. Jimmy Shukurani bakomera, Ijwi ry'Amerika, Igoma.
Koze mugenzi wacu Jimmy Shukrani kuri iyo nkuru yaduteguriye. Ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo gutwara abantu n'ibintu bwaraye busohoye amategeko mashasha amashirahamwe yunguruza abantu n'ibintu mu Burundi. Ni nkuru ya mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye.
Munama yatunganijwe kuri uyu wa kabiri n'ubushikiranganje bw'ubudandaje gutwara abantu amahinguriro n'ingenzi. Umuyobozi mukuru ajejwe gutwara abantu n'ibintu muri ubwo bushikiranganje Innocent Nibizi yabanje kumenyesha abaserukira amashirahamwe yunguruza abantu n'ibintu mu Burundi amategeko mashasha agiye kubagenga, ashimikiye na cane cane ku mafaranga azohora atangwa.
Ishirahamwe ritwara abantu n'imiduga mito bita voiture kugira ngo ryemererwe gukora izo biriha amafaranga 2025. Ishirahamwe twara abantu na minibus iriha amafaranga 2500. Ishirahamwe twara abantu na bus ririha amafaranga umuliyoni. Ishiramwe ritwara ibidandazo n'amakamyo ririha amafaranga umuliyoni n'amajana 5.
Aha kandi amashiramwe yunguruza abantu yose yamenyesheje uko amategeko bahora bagendera ko ahagaritswe, bityo nabari basanzwe bakora bategerezwa kwiyandikisha gushasha.
Ubu turiko tuvuga imiduga iri mu majana. Turiko tuvuga imiduga y'abantu kugatwe kabo. Kuvyerekeye imusha mwari musanzwe mufise. Amagrema yose amajansi yose rasanzwe afise uno munsi. Anakimamaze kubiteye ko risotse ije mu binenye yuko kubiteye ko risotse mutegereza kwiyandikisha gushasha.
Umwe mu bahagarariye amashirahamwe asanzwe atwara abantu haba mu gihugu no hanze yaco barashima ayo mategeko mashasha, ariko bagasaba ko yoshigwa mu ngiro abahora bikika mu kiza mu gutwara abantu batabyemerewe bakigizwayo. Nirampe Basharire yaserukiye Volcano ikorera Bujumbura, Kigali na Kampala, nandi Uwimana Dieudonné akorera mu gihugu hagati c'u Burundi.
Aho ushobora gusanga umuntu yazanye umutahe uboneka simodokari zikwiye mugabo ugasanga rikaragirana birya bita konkurance higanwa n'abantu badafite umutahe. Ingingo yafashwe mufashe mufate ingingo zo kwishyira mu ngiro
uko tungana ngatugiye tuvugisha ukuri umwo tubadate tugende ku biro twese umuntu azanye imodokari zimwanditse ko tamwanditse ko canga afitiye kontra hari amashyirahamwe mwusanga ibyo biratabyafise ugasaba kubwira ngo nishyira hamwe.
Aha kandi hari n'abagaragaje ku buryo bakoreramwo mu Burundi bwo kunguruza abantu bubagora, haba mu koroherezwa mu kazi no kuronka igitoro, bagasaba kwicuka kibazo cotorega umuti.
Hari ibintu usanga twebwe bica bitunaniza, aya mafaranga tuzoriha ugaca usanga hari n'ama carte d'entrée turiha, aya mafaranga ugasanga tuyariha kuri trimestre, ariko ugacuza gusanga hari n'ayandi mafaranga bisaba ko tuzoza turariha ku mwaka. Ibikorwa byose muri kumara dosa turi kubikora. Hari ikibazo dufite mbega ko dukorera ngaha tukaba dufite ikibazo cya karibira, ariko nta kigoro leta irikirashyiramo kugira ngo amakaribira ashobore kubonekana kugira ngo twebwe nk'abadandaza bishoboke kunguruza abantu n'ibintu byabo.
Kwizera Pascal aserukira ishirahamwe risanzwe rizana imodoka mu Burundi rizivanye ku kivuko cha Dar es Salaam, nawe asaba ko abazuba barisha ayo mafaranga abokingirwa mu kazi kabo.
Uyu munsi mutubye yuko giye kuriha amafaranga miliyoni 2 kugira turonye uko ruhusha nitwariha izo miliyoni 2 ku majyana. Hategekanijwe iki kugira ngo uwo muntu yarishe imiliyoni 2 akingirwe?
Ku bibazo byose byashikirijwe n'abaserukira amashirahamwe yunguruza abantu birimo n'abakora ubukomisiyoneri muri ico gisata co kunguruza abantu, umuyobozi mukuru ajeje gutwara abantu n'ibintu yasabye ko hobaho gukorana kwa hafi abagaragaye bagashengezwa. Amenyesha kandi ko bagiye gushiramo ingufu abadakorera mu mategeko bose bahanwe n'ibibazo bihari bitorega umuti.
Kugira ngo abantu biyunguruza borohere kuko dutwara abantu benshi tuborohereze twebwe ntasho dutokora igihe gitoca gikenye cyane twari twatoye amasitasiyo barabwiza amasitasiyo twari twatoye ifari amazoni yari amazoni atatu aba bazana imiduga nayo bakavuga yuko za feri promenade zikaja gutwara abantu n'ibintu. Twereke tujya karara mu ibyo karanajejwe abajejwe ku uruja n'uruza mu barabara mutelefone.
Naho amategeko nka yose agenga ico gisata ategerezwa guhinduka, Inosa Nibizi yamenyesheje ko amarangi ategerezwa gusigwa imiduga yunguruza abantu atahindutse, aho ku modoka zikorera mu gisagara ca Bujumbura ari irangi ry'ubururu n'igera ndetse n'irangi ry'umuhondo n'igera ku miduga yunguruza abantu ija hagati mu gihugu. Abasanzwe bajabuka imbibe z'u Burundi nabo yabibukije kuja babanza gusuzuma ibyangombwa ko bikwiye no gushiraho ikirango ishirahamwe imodoka zikoreramwo cemewe. Kwigenekerezo rya 31 ukwezi kwa gatatu uyu mwaka niyo sango ntarengwa ubwo bushikiranganje bwatanze kuri ayo mashirahamwe kuba yashize mu ngiro ibyo asabwa bashobore kubandanya akazi kabo neza. Thierry Vendayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Urakoze Thierry kuri iyo nkuru. Ishirahamwe mpuzamakungu wa Amnesty International ryatanga igisekeza ku mbuga ngurukanabumenyi yo gusaba irekugwa ry'umumenyeshamakuru w'umurundikazi Florian Irangabiye afunzwe kuva mu mpera z'ukwezi kwa munani umwaka w'2022. Leta y'u Burundi imwagiriza gukorana n'imigwi yitwaje ibigwanisho no guhungabanya umutekano w'igihugu. Inkuru ya Eloge Willy Kaneza.
Mwikete ya Amnesty International ya rungiki mshikanganji ubu tungane mburundi domine wa nyangimbona Ijoshira hamwe rivugako ifatwa nifu ungwavya Florian Yangabie bidakurikije amategeko kandi bihonyanga agateka kadina muntu kubwa Amnesty International rifungwa ryerekana ingendo y'ubutegetsi bwa Gitega yo gucinyiza umuntu wese afite icyumviro gitandukanye n'ibyifuzo by'ubutegetsi nayo bata witwaje ibirwanisho umuryango uhamya agateka kadina muntu usaba mushikanganji ajeje ubutungane guhitegeko mushikiriza manza akizigenza wa Republika kugira nawe yafatingi ingo yo kurekura mufaso nirangariye atakirinze gusabwa kandi mu maguru masha ikujya Amerika imaze kubona urwandiko ryakuye Hashan Colson ajejwe ibibazo by'u Rwanda no Burundi muri Amnesty.
Au niveau de Amnesty International, nous avons lancé une action urgente pour demander
Amnesty International et toi tanguje cyose keza cyo gusabire kugwa gihuse rya Florian Irangabiye umunyamakuru wo mu Burundi kazi kandi atakirinze gusabwa bivuze ko duhamagarira abanywanyi bacu n'umuntu wese abyifuza kwandikira umushikiranganje w'ubutungane amusaba ko arekugwa
sa libération.
Kubwo mwongereza kazi Florian Yangariye azira umwuga wiwe.
Nous avons fait cette demande car nous estimons
twakoze ico gisabo kuko twizera neza ko azira kuba yarakoresheje uburenganzira ahabwa n'amategeko no kuba yarakoze umwuga wiwe wo kumenyesha amakuru. Twizigiye ko umucamanza w'iyungururizo azokurikiza ingingo z'ubutungane.
Nabandi bamenyesha makuru bagenzi ba Florian Yangabiye basanga aho rw'umwuga umufaso Yangabiye uretse kuba ari mu mirwi myinshi y'abarundi baba mu rwa mukuru w'u Rwanda Kigali ni n'umukozi wa radio igicaniro yavukiye mu buhungiro muri ico gihugu Arsene Bitabuzi bakunda gukorana ku biganiro bivuga ku Burundi canke akamutumira nk'umusesanguzi yibaza ko mugenzi wazira ivyiyumvira ashikiriza
mugenzi wa Florian Yangabiye kuva fatwa yahogwa ivyiyumviro byiwe yashikiza ko yavuga cyane ari umumenyesha amakuru cyane iyo yabaye umutumire iki nicyo kigaragara yuko ariko yahowe barimo nabisabiye ibyemezo ariko abari mwagirije ntibigeze bashobora gutanga ibyemezo
kubwo umunyamategeko wa Romere Niyongere umukuru w'ishyirahamwe ya Cat Burundi ry'abakirisu barwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu igihano cyahawe Irangabiye gihonyanga ubwigenge mpuzamakungu bwo gushyikiriza ibyiyumviro
n'uguhonyanga ukwica n'ukwizana kwamenyesha amakuru byo navyo biteye kubiri n'amasezerano mpuzamakungu yerekana ubwigenge bwo kumenyesha amakuru Burundi busanzwe karateka igikumo kindi naco nuko iryo hagarikwa n'ipfungwa yerekana isura mbi y'igihugu cy'u Burundi yuko itemerera abamenyesha amakuru bigenga gashobora gutanga amakuru ateye kubiri n'ivyo leta irikirakora byo rero niterabwoba bakoresha
sentari ya mukaza mu gisagara cyo budandaje Bujumbura yahanishije mu ntango zo kwambera uyu mwaka uwo mukenyezi igihano cyo gufungwa imyaka 10 no kuriha ihadabu byo muri yoni w'amafaranga y'amarundi Bitabuzi yasanga urubanza rwakiriwe mugenzi we rushobora gutuma abarundi bahunze igihugu batagira umwete wo gutahuka mu gihugu cy'amavukiro
tubona umenga umukuru w'ubwo mushasha azanye imvugo shasha atumye n'impunzi gutaha biri bisubiza inyuma ikize kuri abo bose bavuga bati kumbure twotaha mu gihugu cy'amavukiro babonye ibyashyizwe Florian Irangabiye
ubu serukire umuryango w'umufaso Irangabiye yatubwiye ko kuwa 23 kwa mbere nyene abashingwa manza biwe bunguruje Sentari subira mu manza ya mukaza bitekanijwe ko mu minsi ya vuba ije kumuburanisha mu ibohero rikuru rya Muyinga mu buraruko bushiri buseruko ahafungiwe nk'uko yabandanije abitwiganira Florian Yangabiye asanzwe yari mu ishyirahamwe ry'abakenyezi n'abigeme bahanira amahoro n'umutekano ryavukiye mu buhungiro mu Rwanda amaze imyaka irenga indwi y'ab'i Kigali yahagaritswe igihe yari agiye i Burundi mu mpera z'ukwa munani 2022 imbere yo gufungirwa iminsi myinshi mu gashoro k'igendereza mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura umushikiriza manza akizigenza wa Repubulika Sylvestre Nyandwi yabwije Ijwi ry'Amerika kuri telefone ko umushikiriza manza abwiteguriye kuburana nawe nk'uko bwabikoze imbere y'umucamanza wa mbere Amnesty International sigura ko ifungwa ryiwe ari gihushane cy'imvugo ya Perezida Ndayishimiye adasiba gushikiriza kw'abantu mu Burundi bafite uburenganzira bwo gushikiriza ibyiyumviro byabo mu gihe ata muntu babangamiye eroje uri kaneza Ijwi rya Amerika
Tuko turaja ku musozo w'amakuru n'ibiganiro twabateguriye kuri no saha ariko reka mbere ko dusozera tubahe ingingo nkuru nkuru z'amakuru twabashikirije twabyiye ko ishyira mu muzima kongwa Amnesty International yatanguje iseke zaryo gusaba irekurwa ry'umenyesha amakuru mu Burundi kazi Florian Irangabiye afunzwe kuva mu mpera z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2022 umugwi utunganya amatora muri Nigeria watangaje ko Bola Tinubu yegukanye intsinzi mu matora ya perezida. Tinubu ari mu mugambwe uri ku butegetsi. Twabwiye kandi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yikeka ko COVID-19 yaturutse ku mpanuka muri laboratoire y'i Wuhan mu Bushinwa. Twabye kandi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika abashinga amateka batanguye gukora itohoza ku ihiganwa n'Ubushinwa. Aho rero namwe mu makuru twabashikirije avugwa hirya no hino ku isi. Andi makuru murashobora kuyaronka kuri site yacu ya interneti ni wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Ndashimiye Nadia Taha mu buhinga bw'ivyuma, ndashimiye namwe mwese mwaduteze amatwi kuri mikro, mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ndabashimiye mwese, mugire umugoroba mwiza.